Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na
Beni Akfira Kad.
Nawara mukije mwese muteze amatwi radio Inzamba gateka kawe. Ingingo zigize amakuru yo kuri wa gatandatu itariki ya 26 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Usaba intererano mu gutora inyishu y'amatati mu Burundi ni kimwe mu bishobora kuba byashikanye Evariste Ndayishimiye I Vatikano kwa Papa. Muri aya makuru muraza kumviriza umuhinga mu vya politike kuri urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu. Aho guhonwa imikaratusi yari ikwiye kwikogwa ko mu gukora intebe abana bicara ko mu mashuri amwamwe abanyeshuri bicara hasi. Ibyo bivugwa n'urunani force mu gihe abanyagihugu bamaze iminsi bategekwa kurandura ibiti by'imikaratusi. Ingingo ya leta ishinga ibiciro ku vyimbugwa bimwe bimwe niyo ikiganiro ku isoko cuno munsi kiza gucirya nino.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Aya makuru tuyahere ku rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arimo I Vatikano kwa Papa. Ukurondera abafasha gutatura amatati mu gihugu co bari kimwe mu vyamujanye. Iyo siguro itangwa n'umuhinga mu vya politike Gerard Birantamije, akaba agereranya ugusenga kw'intwaro ya Evariste Ndayishimiye n'ugusenga kw'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza musigura atanga. Kurikira Gerard Birantamije.
Ubwa mbere Vatikano ni ahantu hazwi cyane mu bintu bijyanye no kurondera abantu bashobora kugufasha mu gihe ufise ibibazo bijyanye no kubana n'ibindi bihugu bita relation internationale. Urugendo rwiwe rurashobora kuba rugiye muri iyo ntumbero kuko akeneye abamufasha gutanga ubutumwa, gutanga ishusho akeneye ku Burundi. Ivyo navyo ashobora kubicisha muri I Vatikano kuko niho hantu ha mbere hari abantu bafise ivyo bita le réseau international, kuko bafise aho bashobora guca bagashikana iciyumviro c'uyu nuriya. Ca kabiri, Vatikano ni umugwa, ni kirimba ca Papa, kirimba ca Ekereziya Gatolika, ikirimba cane cane kizwi nk'uko yabakirongoye bafata intumbero cane cane ku bijanye n'amahoro. Vatikano yamifise intumbero yuko iharanira amahoro ku isi. Rero uravye ibihe turimo mu Burundi, mu kujayo rero nibaza yuko hariho nico ciyumviro cuko Vatikano yomufasha gushobora gukuraho Burundi izo ngorane ziri hagati mu gihugu Barundi babayemo. Icya gatatu, Vatikano ni umugwa mukuru w'ijanye n'idini rya Katolika. Dini ry'abakirisu Katolika, mukaba muzi yuko mu Burundi abantu barenga 30% ari abakatolika, abantu barenga 90% nabo ari abakirisu. Bivuga ko urwo rugendo rugamije kwerekana ibyo umukuru w'igihugu yiyemeje kubijanye n'idini rya Katolika. Cyane cyane turavye mu kahise k'ibita kivi, urabona Burundi bamaze imyaka 10 gutwarwa na Pierre Nkurunziza. Yari umukirisu umugabo wo mu mashengero bamwe bita born again, y'amashengero mashasha cyane cyane avuye muri Amerika. Mbere bikaba byaranibonekeje yuko atigeze yumvikana neza n'abarongoye Ekereziya Gatolika y'u Burundi. Ubu rero nibaza yuko urwo rugendo ari gukwerekana yuko ibintu byahindutse, yuko Ekereziya Gatolika n'ubutegetsi bagiye gukorana neza cyane, haba mu bijyanye n'izo z'amahoro, haba mu bijyanye n'ibyo bita la politique sociale de l'église n'ibindi.
Ibiti by'imikaratusi byari bikwiye gukoreshwa mu kugabanya ubukene bw'intebe bwibonekeza mu mashure. Ibyo bivugwa n'urunani rw'amashirahamwe adaharanira ibibanza vya politique force, rufatira ku karorero k'abana bo mu mwaka wa kabiri wo kwishure ry'intango rya Ecofo Kabogi muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro, biga bicaye hasi. Abategetsi batandukanye b'igihugu nabo bakaba bamaze iminsi bategeka abanyagihugu kurandura ibiti by'imikaratusi bakabisubiriza n'ibindi bitegwa. Umviriza Ernest Nkurunziza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Force.
Birateye agahinda n'umubabaro, uravye ukabona ingene abana
mu mashure y'intango babayeho n'ingene biga biga bicaye hasi kumabuye bakukumba hasi nk'impfuvyi zabuze ikizikurikira muri ibi bihe bya none zitwa ko isi na Afrika bisa n'ibyateye imbere winjiye mu ishure ya kabiri ahitwa Ecofo Kabogi muri komine Ndava province Mwaro kibonera ingene abana bicaye bakukumba hasi bandika bagonze utugongo wicwa n'umubabaro n'agahinda mu mutima yemwe nta ntebe nimwe iharangwa mu ishure ririmo abana baba bijana 50 uribaza uti none mu gihe ubutegetsi buriko butegeka abanyagihugu kurandurana n'imizi bitara z'ibiti by'imikaratusi tubwo butegetsi bwo babuzi ko iyo mikaratusi ishobora kuyibazamwo intebe abana b'abarundi bakaronka ico bicara ko mu mashuri uca rero urondera ico iyo leta ishaka ukabura
aya makuru tuyabandanirize ku ngabire y'igitoro Uburundi buherutse guhabwa n'igihugu c'u Buyapani iyo ngabire yari ikwiye kuja mu kigega c'intega bizoza ibyo bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya igiturire n'isesabugwa ry'amatungo ya leta akaba abivuze inyuma yaho Albert Shingiro arongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amenyeshereje ko iyo ngabire y'igitoro izocigurishwa amafaranga avuyemwo akazoca akoreshwa mu yindi migambi y'iterambere Gabriel Rufyiri wewe abona ko cofasha cyane mu gutorera inyishu ikibazo c'ubukene bw'igitoro cama cibonekeza mu gihugu tega matwi Gabriel Rufyiri
turabona yuko hari ikibazo c'igitoro twe tubona ko ariko kwumvikana ico gitoro bagacwa constitue kimwe twita stock strategique kugira ngo bariyo kiza gufasha kuko tubona ko ari byo bintu byari bikwiye kuko ubu biragoye cyane ko igihugu kidashobora kuronka igitoro kuko ingorane zihari z'ibitoro ni nyinshi cyane leta rero yari ikwiye kugira ibyo by'igitoro mugabe ingorane ihari nuko stock strategique y'igitega bayigabiye Interpetrole zero rero uko leta yosubirana stock strategique yayo kugira ngo ishobore kugira ibyo bijanye nahishira iyo stock strategique kuko mwashaka mbere n'abanyego barayatanze kugira ngo bunyene bavyikorere kuko nibo babikiguze mugabo rifisha ibikoresha ibindi tukizera neza ro yuko ibyo bintu bikwiye guhinduka kuko atake nda kimwe kizoshoboka badashize stock strategic murabona ko igitoro barakiduze ngo magikenye ntiyo kumvikana rero kungene hatangwa ingabire y'igitoro ngo amafaranga caja mu bindi ucumenga ico gisata leta yaragihevye mu bisanzwe twifuza rero yuko byufasha itinzira nziza kuko bacha byigabirira abadandaza nta nubuze imbere no kubigurisha yuko hatajamwo bimwe twako turavuga vy'akamwana bamugeje sanga bitanze kuri gusa rero twifuza neza yuko byoba biciye mu muco
yari Gabriel Rufyiri twarishira hamwe Oricom mwomenya ko iyo ngabire y'igitoro ingana n'amafaranga miliyoni 3 n'ibice 4 by'amadorari y'abanyamerika
ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara zigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nago nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Numwanya w'ikiganiro ku isoko tubashikiriza ku minsi ya gatandatu uno munsi gishimikira ku ishingwa ry'ibiciro vya leta ku vyimbugwa bimwe bimwe Emile Nibasumba.
Ku isoko Isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
yari yatanguriye kubigori ubu naho leta y'u Burundi iheruka gushinga ibiciro by'ibiraya umuceri n'ibiharage iryo shingwa ry'ibiciro ntarengwa by'ivyimbugwa hari icyo gyo bari mariye umurimyi icyo nico kibazo nyamukuru ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2026 ntwarante mu 2022 kigerageza kwishura nitwa Emile Nibasumba ndabahaye ikaze ku munsi wa mbere niho Deo Gide Rurema yatanguza icyese sekeza ryo kugurira barimye umwimbo w'ibigori umuceri n'ibiharage ni sekeza rigira kabiri inyuma y'ijyabaye mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze w'2021 ariko hoho hagugwa ibigori gusa umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema yagiriye ko ashira habona ibiciro byashinzwe na leta
inete z'ibigori ikiro azobara amafaranga amajana 8 igiciro mu biko bw'ikigo anagesa azoba ari 1,100 igiciro ku muguzi azoba ari 2,200 ku kiro ibiraya ikiro azoba ari amajana 7 ku murimyi mu kigo anagesa ntabyo rutegekanya kubikayo ariko ku muguzi ikiro ntikizoja munsi y'amafaranga amajana 9 umuceri usanzwe ku murimya ikirazo bari 2,200 mu kigwana gesa 2,500 hanyuma ku muguzi 2,200 umuceri mwiza w'intete ndende ku murimyi ikiro azo bari 2,300 mu kigwana gesa 2,700 ku muguzi 2,400 biharage ibijone kiro azoba ari 2,400 ku kiro ku murimyi 2,800 muri anagesa 2,900 ku muguzi ibiharage by'ubwoko bumwe ataramajone kiro azoba ari 2,300 ku murimyi 2,700 mu kigo anagesa 2,800 ku muguzi ibiharage bipanze ikiro ku murimyi azoba ari amahera 900 ku kiro 2,300 muri anagesa 2,400 ku muguzi
abarinyi bamwe bamwe bavuganya na bagenzi bacu bo muri television Renaissance babona gute iryo shingwa ry'ibiciro vy'ivyimbugwa
ikigo tukibonamwo ubusuma butunganijwe na leta kuko iyo umunyagihugu w'umwirimizi nk'ubu dutanga akarorero ibiharage byoguzwe amafaranga 2,300 ku kiro ku isoko ubu bakaba bagiye kuzobigura amafaranga 900 nkuko nimba ko ari ubusuma bwo kwiba wa munyagihugu muto wa muto dusaba ko baduza izo biciro kugira ngo leta nimara umuvyeyi nyine ifashe wa mwana wayo wa munyagihugu w'umwirimizi atere intambwe nawe agira aho yigejeje kamenye agaciro k'ubuvu umunyagihugu yatanze
amafaranga watugurira ari hasi cyane n'amafaranga twitugurisha ku isoko nk'akarorero kiro cy'ibigori amafaranga 800 ariko ku isoko n'amafaranga 1,000 none gute leta idutegeka ngo tugende kugurisha muri anagesa kandi ku isoko ariho hari inyungu kubera ko umuntu atabyitwara ku isoko akabigurisha ku isoko kandi leta isubika zosura kugurisha ikagurisha ku mafaranga menshi rero nibaza yuko umuntu wese bomureka iyo yarimye akabishora hashatse ahabona inyungu
muri uyu mwaka uheze batugurira ikiro cy'ibigori amafaranga 680 ariko inyuma yaho twebwe tukaja kubirondera ku isoko ku mafaranga ashyira 1,000 aho gahomba ko umunyagihugu umwirimizi kubazwa kubona ko umunyagihugu umwirimizi hanze masubira kwemera ubwo muri uwo mutego reka ntibyokunda igiti ntigikura mu gisho kabiri
ku isoko
abahinga Faustin Ndikumana yize iby'ubutunzi ati si uku ibiciro bishingwa
ibiciro by'ibiribwa by'indimu yabivana n'umwimbu n'umwimbu ingene ungana mu gihugu hanyuma ikindi ni ingene abashobora kubirangu ingene abashobora kubiranguza za transport ingene ziba zimeze kuko umwimbu ubonetse ahanaha naha abakomeza barawutora bakawurangura akawujana mu ntara ziba zidakwije umwimbu ingene rero amabarabara bameze ingene mu nzira bigenda ibyo by'ibitoro ibiti byose n'ibintu bijya ku giciro ni ukubyumva icyo bita kudoponics umuntu nyimba ibitoro byayo bya muzimbye nyimba mu ibarabara amabarabara gora na kamari misi miri modo kika yose na makuzu transport agenda raja kugichiro na tutarese na yani matagisi usanga lekili ibzerezo vyo yuanza kuwa ngombra mkugira ibichiro shole kuwana ingene ingana hamungare kigwa ajeni icho kigo kishasha kihari ketura kiwa na jewe simdabo ni icho kiwa kiliko kila kirarenza ko cyane kuko ikigo kiza kugura umwimbo w'abanyagihugu kigatakiwika kigasubira kugurisha umwego kiriko kirunguka kigasubira kugurisha ku bandi ayo majana tushongera ku nayo kugira kigiriki nibyo rundi umuntu atumva kigasubira kusubira kugurisha kandi ku badandaza abadandaza basubira akazokugurisha ku munyagihugu urumva n'ubundi ntibyumvikana
kuri mikro y'abagenzi bacu bo kuri radio Inzamba Uwarongo ishirahamwe Parfem rihamagarira abarundi guhindura ingendo yamenyesheje ko mu bisanzwe ibiciro bishingwa na bene bidandazwa mu mwidegembyo
mu bisanzwe ibidandazwa nka bene ivyo ni libe ni primirize ziba ziri liberalize ha mu mwimbo ungene wabonetse ugaheza ugakora leta ikagerwa no kura yuko ibyamatransport bigenda neza amabara agenda neza byangombwa ama infrastructure ivyo by'ibitoro bikaboneka kugira biciro bigabanuke n'umwimbo re kugira wiyongere muri rusange ahandi ho kugura umwimbo ku giciro ari bugisizeho hanyuma mugacuvuga ngo nzosubira kukigurisha kuwundi kuwindi giciro akarusho ntikaheza kukaboneke cyane nibaza yuko umudandaza abikuye ahantu kure ategeza kunguka ategeza kugira iyo serivisi abantu barayibagira yuko ihambaye umuntu ntiyimbura gusa hari n'abategereza guca bitora bakaja kubidanaza bakabisikana habandi badashobora kuba bo bikura
leta ikabivuga ko muri icyo gikorwa cyo kugurira umwimbu abanyagihugu izokenera amahera arenga miliyaridi 87 z'amarundi ikazokironka inyungu mu kugurisha aha niho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 26 ntwarante mu 2022 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko
duherereza aya makuru ku makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi ndwi tuyashikirizwa na Valerie Muco
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Ndabahaye ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi turiko turasozera tuyatangurire ku kimenyesha makuru SOS Media cyandika ku migenderanire irikiranaguka hagati y'u Burundi na Vatikano ivyo Varisito ndayishimiye ariko arakora bitandukanye n'ivyo uwo yasubiriye mu gihe inzego zari zirongowe na Petero Nkurunziza zirigwa ziratuka abaserukira idini Katolika umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye yaragendereye kuri uyu wa kane leta ya Vatikano kubwico kimenyesha makuru SOS Media ngo ariko ararondera umubano mwiza wari warahungabanye cyane cyane mu myaka 5 ya nyuma y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza aho baguma batuka abarongoye amadiyoseze yegukira Katolika akarorero na Kawiri Nyamitwe mu mwaka wa 2019 igihe yari umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe kumenyesha makuru yavuze ati nduguruye twa mugina bamwe mu bepiskopi bari bakwiye gutanga imihoho mu mabanga yabo kuko bagize akamenyero kw'imbere y'amatora bategerezwa gucira ubumara bw'urwanko babicishije mu majamba turira nduguruye twa mugina amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyabandanirize kubijanye n'imibano ikimenyesha makuru iwacu cyandika kwigurirana ry'amasengero atubahiriza ibisabwa n'amategeko mu mazone ya Kamenge na Cibitoke ku birometero bitarenga 2.5 haharugwa amasengero 17 nk'akarorero muri quartier Minago ya kabiri muri zone ya Kamenge kwibarabara rikuru rija ibugarama hari isengero Katolika gyegukira paruwasi ya Kamenge ku metero 40 y'iryo sengero hari sengero y'ababatiste Eglise Baptiste de la Parole Vivante de Kamenge impande yayo ku metero 30 hari yindi sengero yitwa Eglise Chama Center kuri iryo barabara nyene nko ku metero 100 hari sengero y'ibyabona bya Yehova ku metero 50 hari yindi yitwa Fraternité Évangélique Christ d'Afrique du Burundi ku zindi metero 100 hubatswe yitwa Word of Life Liberation Church yose hamwe rero n'amashengero indwi ku metero zitarenga 500 ivyo biruko mu gihe umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yasavye ko haba imetero 500 hagati y'amasengero abiri mu bisagara n'imetero 1000 hagati y'amasengero abiri yubatswe mu gihugu hagati ingorane zirakunda kwibonekeza rero cyane cyane mu minsi y'amasengesho kuko amajwi n'indirimbo biza birahanahana. Ikindi ngo nuko urwamo rurenga ababa hafi y'ayo mashengero, ari nacyo gituma umushikiranganje w'intwari hagati yandikiye Babura Matari ku igenekezo rya 12 kuno kwezi abasaba gufatira ingingo amashengero yose adakurikiza amategeko. Mu gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru, ikimenyeshamakuru Burundi Echo cyandika kivuga ko abakenyezi bo mu gihugu hagati ari umushinge w'iterambere. Kiti umukenyezi ni kirumara mu iterambere ry'ingo n'imiryango, intererano yiwe ni ntabanduka mu iterambere mu gihugu. Ariko rero naho bamaze gutera intambwe, intambamyi ziracari nyinshi nk'uko Burundi Echo kibandanya kibivuga, ngo ntibaronka inyigisho zijanye n'ubuhinga bwo kurima no kubungabunga ibidukikije. Ikindi ngo nta nyigisho zo kugabanya imvyaro bahabwa, bikaba bigoye rero ingene umukenyezi w'umurundi kazi ashobora gutera imbere mu gihe yama yibungenze. Ni kuri iyo nkuru y'ikimenyesha makuru Burundi Echo tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Mwari kumwe na Valerie Muco, nkaba ndabasezeye mugire ibihe byiza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Anihaye amakuru agarukiye, mwakoze mwese mwaduteze amatwi, tubifurije kugira impera y'indwi nziza.